mubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda vya ino genekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri siya gatano muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya uno mwanya.
Uko mukuru w'igihugu ashobora kugira ikigongwe abamaze gucibwa imanza gusa abantu bakurikiranwa n'ubutungane nta bubasha afise mu kubagira ikigongwe abo bantu naho byoshika bagirirwa ikigongwe cy'agateganyo nabitorewe n'abene gihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka.
Uyu ni Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku ikete umuhuze mu matati y'abarundi perezida Benjamin Mukapa aheruka kwandikira perezida Pierre Nkurunziza amusaba kugirira imbabazi abarondegwa n'ubutungane mbere y'uko ibiganiro vy'amahoro bikomeza. Turabigaruka ko handi hato hagataho umutama wa timi banashakaje yamenyekanye kubera guteza imbere ingoma z'u Burundi yarayitavye Imana aho yabaye ngo bazokwama bamwibuka. Nongere ngire mwiriwe duhera makuru yacu kuri no nkuru y'umubabaro mutama ontime baranshakaje yabaye irangiranwa mu Burundi no mu makungu kwera kuvuza ingoma yarayitavye Imana biturutse ku ngwara. Umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana niwe tubaza ivyinshi kuvyamuranze.
Umutama hanimu wanashakaje ya rashe ngeye, awamuzi wafuga kuzi mabugiwe bwose yari ya uhewe kuruata karanga kuburundi, abichiche mulisho ingoma. Mafara kila Yakobo, arongo ibigonda anga karanga kuburundi wili munara ya Gitega, bako ranyinya kirenga mirongwine. Mafara kila Yakobo, aratugi vizara nzu muisi, wanashakaje ya antim.
Muisi wanashakaje ya antim, tuwaeduko ranye imyaka ishika mirongwine ni tatu. Kupuwa lero nda hatanguye, tu hatanguye ukorana kushika nuwa hawa gwari ya kaza muitaro. Icho narinda muziko chane, numunu ya kunda chane akaranga kijihugu, chane ingoma. Yarazi kunda kuzibuza, hanyuma aga kunda kuzikingira, aga kunda kandi no kuziminyekanisha mu makungu. Buraya, Amerika, Azia, no eka no muri Afrika. Numuntu rero yamenyekanishije igihugu avuze ingoma no vuga ku isi yose. Duhomvye umuntu yakunda karanga, yakunda ingoma cyane.
Urukundo yarafitiye karanga ku Burundi nirwo rwamutumye yitaho kwigisha no gukundisha karanga k'ingoma ugwaruka rukiri ruto.
Yitaho cyane kuzosiga iragi ryiza. Ni nacyo gituma mu kigabiro yari yahashinze umugwi w'abakiri bato. Abo bakiri bato harimo imiyabaga mbere n'utwana tukiri dutonya yadufasha kumenya akaranga k'ingoma akatwigisha uwo mwuga wo kuvuza ingoma. Hariho nabo nabonye bakiri bato ubu bamaze kuba abagabo bazivuza bakuze ariko batanguye bakiri bato cyane bafite imyaka 3-4. Urumva rero ko atakwa tagize kugira ngo amenyekanishe akaranga k'ingoma ku bakiri bato kugwaruka.
Mafarakira Yakobo ati biragoye kuronka umuntu yosubirira hanyuma baranshakaje mu gikorwa cyo kwigisha no kumenyekanisha umurisho w'ingoma mu makungu. Mafarakira Yakobo arashikimvira yotanga mu gihe ababijejwe mu mubaza aho shingurwa hanyuma baranshakaje.
Niba ababijejwe babona ko bibereye ahanze kugira ngo abantu bazogume bamwibuka kandi bibuka icyo kigabiro cyo mu gishora bishobotse bo mugira intate mwakwirira ryaratiro ndagakaranga nyene cyo mu gishora.
Hanyuma baranshakaje ashingira si imyaka 82 ubwa nyuma kiri muzima yari yatanze ikiganiro ku jujya Amerika meza tataeze. Icyo gihe yarababajwe n'uko ikigabiro cyo mu gishora kitagihurumbirwa n'ingenzi z'abanyamahanga kubera ibihe bya politike igihugu kiri mo. Dusubire twumvirize muhisi hanimu barashakaje aho yavugira ku ijwi rya Amerika.
Matwaro nsingenzi no ku munsi twarakina na gatatu bakaza barakanaharara bakarara naje ngaca ngumayo nibaze urabona abanyagihugu babona umuzungu baca baguma begera aza ntice muri giri nyuma ubu baragabanutse kose ntandwi nimwe yahera nta munsi wahera.
Muri icyo kiganiro cyanyuma yatanze kujya Amerika, yavuze ko yaramaze kuja kuvuza ingoma mu bihugu 32 byo hijya no hino ku isi. Aho hose ibendera ry'u Burundi ryaraduzwe. Igihe n'ikibanza cyo gushingura hanyuma barashakaje, ntikiramenyekana uko twabibwiwe na bamwe mu bajyango biwe muri komine ya Geta. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Fidel d'Antoine Nsabimana tugira batwumviza komisi we ya nyuma ntime barashakaje yaraganiriye kandi n'abaremesha ikiganiro wanyu mu ntara cy'Ijwi rya Amerika avuga ko amaze gushengera yifuza ku Burundi bwo musubiriza mu ndumane bukamuronsa ibarabara rimwitirikwa. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru y'uno mwanya. Umuhuza matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa aherutse kwandikira Perezida Petero Nkurunziza amusaba guha ikigongwe cy'agategekanyo abantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ibiganiro hagati y'Abarundi bigende neza. Yamara ibiro by'umukuru w'igihugu byemeza ko ubwo bubasha Perezida Pierre Nkurunziza atabwa afise namba ivyinshi n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
William Benjamin Mukapa yandikiye Perezida Nkurunziza ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu nyuma yahavu yarunga ikintu mwidasanzwe yishikira mu Burundi mu kwezi kwa gatatu. Nubwo atamazina Mukapa yadondaguye nyene kwandikirwa, yatahwe icyo yasabwe gukora. Jean-Claude Kayirwa ndenza ko umuvugizi wa Perezida Nkurunziza
umuhuza avuga yuko abantu bose bakurikiranwa n'ubutungane kubera ivyabaye mu mwaka w'2015 boronka ikigongo cy'agateganyo ubudahangarwa bajye yise immunité provisoire bashobora kwita ibiganiro. Abo nabo rero murabazi n'atavuze atajye mikute utoki ati abagombye gutembagaza ubutegetsi, murazi neza ko benshi muri bo arabagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa bakoze ibindi byaha byari mu nteguro y'ugomba gutembagaza ubutegetsi, ko murazi yuko ubu gutembagaza ubutegetsi hatanguye ivyo bisi myerekano mugabo yari mu migumuko, hanyuma hava hatunganywa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubwicanyi. Umva bose n'urukurikirane ugomba gutembagaza ubutegetsi.
Ku itariki ya 24 kwezi guheze Perezida Nkurunziza aciye yishura.
Yishura umukuru w'igihugu yaramenyesheje umuhuza yuko icyo kigongwe cy'agateganyo asabira abo bantu atabubasha afise kugitanga nk'umukuru w'igihugu. Kuko umukuru w'igihugu ashobora kugira ikigongwe abamaze guciribwa imanza gusa. Abantu bakurikiranwa n'ubutungane nta bubasha afise mu kubagira ikigongwe. Abo bantu naho byoshika bagirirwa ikigongwe cy'agateganyo nabitorewe n'abenegihugu, abashinga amateka n'abakenguza amateka. Umukuru w'igihugu akoze ivyo akabavuga ati ndabagiriye ikigongwe nimuze mwitabe ibiganiro ni mureke gukurikirana n'ubutungane. Yo bwa mbere hoho arenze amategeko kandi ari ajejwe kuyubahiriza ubwa mbere. Yo kandi akoze icaha bita cy'uguhemukira igihugu, yo baguye mu mutego mu bisanzwe, yo cyagirizwa ko ariko arabandanya umugambi ugahitse w'ugusenyura ubutegetsi mu Burundi. Ibyo rero yaramusiguriye yuko bidashoboka kwabo ku buryo bwiza abantu bo kwita ubutungane kumbure bo katirwa imanza aho bafise uruvugiro ukwita umukuru w'igihugu bamusaba kwibagirira ikigongwe.
Icyo kigongwe muri kahise harabandi bagirizwa ibyaha bya politike n'ubwicanyi bakigiriwe. Muri bo harimo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Twabajije umuvugizi we w'icyo tuma hata bizakozwe igihe hasinywa amasezerano ya Arusha mu mwaka w'2000.
Wogereranya ibyabaye muri kahise n'ibiba uno munsi mu Burundi na cyane cyane kujyanye no kugirira ikigongwe aba bari ko baragwana canke abakoze ibyaha ibi nabiri iyo bayihenze cyane. Mu 1993 hatowe ubutegetsi abarundi bitoreye inzego, hasha haza kagwe k'abasirikare n'abandi banyapolitike abatembagaza ubwo butegetsi. Abenegihugu baja hamwe kugira ngo bagwanire ubwo butegetsi bwabo babusubizwe babuhabuze babugarukane. Abo bari ko baragwanira guhabuza ubutegetsi bwabo nta caha na kimwe bategezwe kwagirizwa ko bari ko bakora ibintu byumvikana cyane. Abubu nabagombye gutembagaza ubutegetsi birabata kuamazi. Abantu rero urumva bategezwe gufatirwa igingo zifatirwa abandi bantu bose kwizi babakoze ibintu nk'ibyo.
Nubwo leta y'u Burundi itemeye icyifuzo cya Mukapa yemeza ko atakibi na kimwe ubwiwe ashakira igihugu.
Benjamin William Mukapa nta kabi kiwe n'umuntu yipfuriza ineza u Burundi. Mugabo igikorwa yahawe n'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika yo mu buseruko ni igikorwa muzi yuko abanyaburaya bafisemo uruhara, amakungu yose afisemo uruhara, umuryango w'umwe bwa Afrika ufisemo uruhara. Abantu rero baraca hirya no hino no mushikiza inzandiko amaraporo bagenda kumwikebukanya bakongera bamusaba tigira kuno 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 kuko ibiganiro bihuza abarundi ababifisemo inyungu nyinshi uno munsi bikuraraba niyo uravye aho bica ariko araganira usanga umenga je muravuga mbere rimwe rimwe kumegana ibiganiro bihuza abarundi namakungu amakungu abifisemo uruhara runini kumbure ku nyungu bamwe badashobora gushuka bamenya mugabo zirahari ni inyungu ziboneka ayo makungu rero niya cha no mumbavu akabwira umuhuza ati fasha bigende gucya bigende kwiyana kuriya
umuhuza amatati y'abarundi yashikirije mu kwezi kwa kabiri ko yifuza ko ibiganiro bibere yarusha byorangirana no kwezi kwa gatandatu uyu mwaka umuvugizi w'umukuru w'igihugu amenyesha kwico kiringo yihaye gishoboka ariko kubwiwe kugira bikunde hategerezwa kwitonderwa ibintu nyamukuru bitatu gutumira imigambwe yemewe n'amategeko gusa gukura ku ntonda abantu baronderwa n'ubutungane hamwe no gukurikiza ingingo ya ONU ivuga ko abantu bagizwe ibikorwa byo guhungabanya amahoro batemerewe kuja mu biganiro eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukiri mu karere bamwe mu bakozi bo mu nzu b'abarundi bahisemo kuja gupagasa mu gihugu ca Congo bamenyesha ko agahembo baronswa ari kanini cane ni mu gihe uyundi muce wabo bakozi riniga kuko hari nabo amezi arenga 3 yikunkumura atanugwa Congo barakubita ijisho umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo yavuganye n'abaranguriro wo murimo mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo maze adutegura ino nkuru
Abakozi b'abarundi bakora mu ngo z'abaturage b'abakongomani batuye mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu ya Majepfo batangaza ko bishimira kuza gushakira imirimo yo gukora mu gikoni mu gihugu cya Congo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiteza imbere bivanye n'amafaranga y'amadolari y'Amerika bahembwa bageze muri iki gihugu ndore ko abenshi baba bataye n'amashuri umwe mu bakozi b'abarundi twasanze bakorera aka kazi mu rugo ruri mu mujyi wa Uvira muri Avenue Place d'Or yavuze yuko mu myaka ibiri amaze ari muri uyu murimo wo gukorera abakongomani hari intambwe ishimishije amaze gutera mu buzima bwe bitewe n'amafaranga bamuhemba ku kwezi avuga yuko imikorere myiza y'aba bakozi b'abarundi ari ituma bakomeza gukundirwa muri iki gihugu
akazi muri Congo turagakora ku ngo kunye nuri kubibona tuvaga mu Burundi wacu uraza amahera yaho nta gaciro afite areka amahera yangangaha muri Congo afite agaciro tuva mu Burundi tukazino niba bavuga mu Burundi baguhemba 30,000 ariko bagera ino bakaguhemba izo dolari 30 urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga ako niko karusha urumva katuma du kurumbira cyane gakuza gukora gino iyo turi gukora abakongomani badufata neza cyane kuko baradukunda usanga ikintu cambere neza badukundira ntitwiba turafise umutima mwiza ariko abakongomani bagenzi babo baje kubakorera usanga babakoreraga nabi babiba abandi nabo baguma bayerera
Shimimana Joy nawe ni umukozi wo mu rugo ukorera abakongomani muri Congo avuga yuko yatangiye aka kazi nyuma y'ubuzima bw'ishuri bumunaniriye ariko kuva wagereye muri Congo yinjiza amafaranga ari hafi kungana nayo umwarimu wigisha amashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi
icyo ndavanamo ibintu byinshi kwa muri Congo ndakura dufaranga ndakura byose nkine byose ndabikura muri aka kazi kanjye ko nga muri Congo ugakora aka kazi ko muri Congo ndagakora bivanye n'ukuntu muri Congo barahemba dolari 30,350 bivanye mu boss bon aho ngo mu Burundi dolari 30 turakora amahera menshi iyo umaze kuronka umukoresha mwiza ugakorana iminsi akakwizera usanga ukora cyo kimwe n'umwigisha w'umurundi n'umukozi akorera idolari 40 aje akora akakora 180 nanindi fatikore 1.5 ndabwo uri mujana na 2 njana 2 umwigisha wa murundi kugira aronka ari mwigisha amaze iminsi myinshi mu kazi myinshi cyane azikire nkeza cyane
uyu mugore utashatse ko tuvuga amazina ye afite umukozi w'umurundi bamaranye igihe kirenze umwaka wose aragaruka ku mpamvu bakunda gukoresha abakozi b'abarundi muri aya magambo
iyo ufashe umukozi w'umukongomani agera mu rugo saa moya agataha saa 11 urumva ko hari akazi adakora kamwe na kamwe usanga mu gitondo barangije gutanga icyayi ugasanga ibintu by'isuku ntabikoze neza aho nimugoroba naho agasiga atararangiza akazi neza agataha ariko umurundi we akora akazi neza mu gitondo na nijoro usanga aratunganya ibintu by'isuku mbese muri make abarundi bakora neza kubera ko buri gihe baba bari mu rugo ikidatunganya bakagitunganya
nubwo biruku hari abandi bakozi bo mu ngo bavuga yuko bagifite imbogamizi mu kazi kabo ahanini ziterwa nuko bakora ariko umunsi wo guhembwa wagera bakabura umushahara baba bakoreye shugwe ry'Imana nyese amaze amezi anakora ariko ntarahembwa
kimbabaza nuko nyine naronka amahera kwi nkubu ndafise umwana urabona nkura mfise umwana ari mu kugera gufungura sinzi uronka n'icyo ndamugabura kwa na usimpembwa sindonka amahera
ubu amaze amezi angadahembwa
Atatu.
Iyo umubwiye?
Nabwiye acha mbwira ngo nzomimbangeze mu Burundi.
Iyo yamusabiye hanga?
Oya ntiyemera. Ntanyemerera. Kwa acha mbwira ngo nta mahera afise. Kandi ari nawe yankankuye ino, yari nankuye mu Burundi biragoye.
Tumenyeshe yuko usibye uyu mugi wa Uvira aba bakozi b'abarundi bakoramo no mu yindi migi y'intara kivuye mu majyepfo nka Baraka na Misisi. Wasanga basore n'inkumi baba bavuye mu nkambi yo mu Rusenda bakajya kwashaka imirimo yo gukora mu ngo mu maresitora ndetse n'utubare badatsenga bo ku bwijwi rya Amerika ibuvira.
Ijwi rya Amerika murabimenyereye ko nkano mango misi yose ya mbere turasubiramo igice cy'ikiganiro muri isangamo mwakurikiranye igihe cy'isaha 10. Uno munsi rero twagarutse ku kibazo cy'agafashanyo bita bourse muri rurimi rw'Igifaransa. Abanyeshuri muri kaminuza bahura baronka atakirinze gusabwa, ariko leta ikaba yifuza ko koza karatangwa nk'ingurane abanyeshuri bazohora bishura bahejeje kwiga. Abanyeshuri muri kaminuza co kimwe n'abarongoye kaminuza ntibariko baravuga rumwe kuri uyo mugambi usa n'udatahugwa n'uruhande rumwe rw'abo banyeshuri. Dr. Gaspard Banyankimbona, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yatanguye avuga uko ibintu byifashe inyuma y'aho abanyeshuri bahagarikiye ivyigwa vyabo.
Murakoze cyane umwanya wo kubwira abarundi n'amakungu uko byifashe muri kaminuza y'u Burundi. Niko nk'uko muhejeje kubivuga, harabaye byinshi muri iyo minsi iheze, ariko nagomba yuko abantu babanza kumenya yuko aha muri kaminuza y'u Burundi uko biri uyu munsi bigoye kuvuga yuko abanyeshuri baba bahagaritse akazi kubera ko bari mu mice myinshi. Hari abariko barakora ibibazo, abo babikoze kuri kwamye nta n'umwe asiba mu kibazo. Hari abari mu byo bitataje, abo bayikoze nta n'umwe yayisibye. Hari igisata cyangwa cy'ubuganga, ata n'umwe atari mu ishuri. Hari aho bita muri letre, naho nyene benshi bariko bariga. Hari n'ahandi rero usanga hajya abanyeshuri bake bake. Muri rusange rero novuga nti nibyo, hariho imigwi y'abanyeshuri bamwe bahagaritse ivyigwa cyane cyane abo mu wa mbere, ariko abandi baraza buke buke, ari bake ariko babandanya baza.
Hari ikintu muriko murakora ku giti cyanyu kugira ngo abanyeshuri bake muvuga batatonze kuvyigwa nabo nyene batonde?
Murakoze cyane. Urumva ngaha twebwe icyo dukora, tugikora nk'abarezi. Muri icyo gikorwa rero cyo kurera urugwaruka dufatanije n'abigisha ahanini, nabo hariho ababaserukira nk'abakuru b'ibisata. Abo rero twarakoranye cyane mu gukurikirana ibi bintu. Mu bukuru wa gatanu heze twaragize inama twita conseil electoral, aho twayaguye turayishyiramwo n'abo twita abashefu de departement kugira ngo bazobe abarongoye ibisata bya materi byo kugurwa n'utwara ecole electoral. Twaraciye hirya no hino, hanyuma turahana intumbero y'uko ari ukwegera abanyeshuri kubera ko itegeko risohote abantu ntitubyumva kumwe ibisanzwe, ariko twebwe nk'ababakurira turashobora kubafasha kuritegera tukabashigurira ineza irimwo.
Conseil electoral ivuga iki kuri ico kibazo cagashimwe eka cagafashanyo abanyeshuri bahora baronka kagiye guba ingurane?
Nyakubahwa umumenyeshamakuru, urabona biratandukanye nk'uko mubivuze jewe siko ndabyumva, kuko nyamba mwarasomye iri tegeko kuvuga ko rigakura, ahubwo nivuzo mu Gifaransa navuga nti nka diversification des formes de financement de l'enseignement supérieur. Uburyo bwa kera uko ndabibona mu iryo tegeko ryasohotse ntibwakuwe, ahubwo ubwo n'uburyo bwiyongereye ko kugira ngo abashobora gufashwa kugira ngo bige babe benshi. Byumvikana rero yuko bigoye yuko umuntu yaca avuga ngo agafashanyo kagiye gukuka ari ingurane, ahubwo hazoboneka abandi bagiye kwiyongera bazoronka akandi gafashanyo biciye mu buryo bw'ingurane uyu munsi ngira ngo batahora bashikiye.
Ikintu kubwanyu kitagenze neza ni iki kugira ngo abanyeshuri barinde bafata ingingo yo kugaragaza amashuri? Hari ikintu ku giti cyanyu cyo kitakozwe? Muravuga ko benshi mwumva ukuntu iryo hinduka rimeze, haratanzwe insiguro zikwiye?
Nibaza yuko ngira ngo ni ibintu byinshi byahindutse, kuko n'abanyeshure ngira ngo ke barabantu bakaruhanye n'ubuntu gusoma ibintu byanditse ngira ubu ntibagisoma uyu munsi ngira ngo naho mwobaza nkaho mwoburira mwibarara mukama bazati mwebwe none ibyo tegeko amwumva ritabagwa neza ubwo murarizi mwararisomye ngarutse inyuma gato ni ukuvuga yuko iri tegeko sinovuga ngo ntibyadutse giturumbuka kuko harabaye inama rukokoma yabaye mu 2014 iyo nama rukokoma yarimwo abantu barenze 500 bari batumiwe bavuye mu bice byose novuga iby'ubuzima bw'igihugu cyane cyane abatanzu bageze imbere hanyuma mu byo bize ibi byarimwo barabyiza barabinonosora icyo gihe nari hasi nanjye nari negereye itunganywa ry'iyo nama rukokoma n'ukuri nibaza yuko nta n'impari zari zahabaye rero novuga nti gukogwa ibintu byarakozwe abantu gusa ngira ngo ntibagisoma ntibagikurikirana kugira ngo bamenye imvo n'imvano ibindi iyo biva ntabikurikiranye nibaza ko benshi bitabatanga harabaye ibiganiro bikwiye kuri iki kintu ku buryo umuntu wese yitaye ivi imbere yabwirizwa kuba azi aho bigeze uyu munsi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika umutumiye ni Gaspar Banyankimbona akaba ari umukuru wa kaminuza y'u Burundi turiko tuvuga cyane cyane ku igarizwa ry'amajyigwa abanyeshuri batanguye ku munsi wa gatanu turi kumwe na Alice. Alice mwiriwe neza?
Mwiriwe
Alice muri hehe?
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Yego murafite ikibazo murafite icyumviro?
Mfite ikibazo.
Ntuka ku jambo.
Nagomba kuramutsa umutumire nyakubahwa warongoye kaminuza y'u Burundi.
Yego. Arakumva?
Yego. Ndashaka kubaza ututubazo dukurikira. Kubijanye n'amakenga abanyeshuri ba kaminuza z'u Burundi bafise bijanye nako gafashanyo kagiye guhinduka nk'ingurane. Nizo kuri umuntu ariko aravyumviriza umenga birumvikana kuko umuntu asabye ingurane ntabona ukuntu ari buyirihe. Nanyaburya tubona turi mu gihugu gikenye abanyeshuri biga bakabura iyo baja buhamaze guheza benshi bari mu ibarabara kandi atangurane bize ko none umuntu acagira ikibazo ati mbega none aho bukerangira gutora iyo ngurane mbega nzoyiriha iki amafaranga umuntu yize ko kaminuza akarinda heza urya simake kuko umuntu ntamenya imyaka yiga kaminuza mbona iba myinshi niyo umuntu ataduye mbona ayivamwo ayimazemwo imyaka myinshi none hoba harategekanijwe by'ukuri ingene umuntu azova ku ntebe y'ishuri hanyuma agaca ashobora kuriha iyo mfashanyo canke iyo ngurane yoba yarahawe bitarinze kugorana. Ego ikibazo kigira kabiri baravuze yuko bariko barakorana n'abajejwe ama departement kugira ngo begere abanyeshuri ariko n'abarongo abanyeshuri naho nyene barabashiramo nabo nyene kuko ntibokorana n'abarongo ya madepartema gusa mu gukemura kino kibazo kuko cega ahanini abanyeshuri.
Murakoze yari serekat mu jambo umushana Gaspar Banyankimbona agire icavuze kuri izo bibazo bibiri ku buryo bwo kuriha ko ka iyo bursa eka yungurane mu gihe abanyeshuri baheza amashuri ugasanga nta kazi bafise reka no kugira ngo batumire kandi abarongo y'abanyeshuri muri iyo nama bagira n'abashefu wa madepartement na conseil electoral duga ku jambo mushana Gaspar Banyankimbona.
Ego arakoze Alice kuri kirije ahavuga ati abanyeshuri barafite amakenga ati ko tubona Burundi hari igihugu atako cyifashe mu by'ubutundi ati none iyo ngurane umuntu agenze gute ati mbega mu gihe umuntu byamunanira kugiha ati ntazohava afatirwa n'ibyerekana ko yize rero nagomba yaba yari nk'umunyeshuri niho nari kumubwira nti inyinshi tomoye cyane kuko novuga nti ibigi bijyanye n'ukuntu abantu bakunda kwihutagiza ibintu ibi byose barabizi kandi biranditse muri iri tegeko yuko hazobaho amategeko yo kurishyira mu ngiro ayo mategeko rero niyo azoheza agaca tomora ibi byose uko bizoba bimeze kandi mu bushikiranganji baremeye ko hazojaho umugwi uzobitomora neza aho rero icyo nagomba gushikiriza gusa ni uko nsoma muri iri tegeko yuko iryo deni ari deni atanyungu ideni umuntu atora hatari inyungu kandi bakavuga yuko azoriha ashoboye kuriha yumvikana yuko rero turaje hagati uzokwakira ako gafashanya no ugatanga ngira ngo mu gifaransa navuga ndi uwafashe risque nini yagira ngo uzogatanga tuzogatora hanyuma ugakabira aravuga ati twumvise yuko mugomba mukorane n'abarezi mutanze mufatanije kurerwa rwaruka kugira ngo muganire n'abo banyeshuri mubategurire rikaho bagiye ngo nyine ubuze yuko tuzokorana n'abarezi nawe tuzokorana ngo tuvugane hagati yacu cyangwa tuzokorana ngo turondere abanyeshuri
taduhere ijambo kandi Sabiyumva turafite Sabiyumva mwiriwe neza Sabiyumva mwiriwe neza egera telefone uvuge cyane urafite ikibazo urafite icyumviro
ndamubwize uwo mutumire
arabumva duga ku ijambo
aravuze yuko baravuze yuko ako aragafasha ari ingurane bazoba bahaye umunyeshuri nagira ndamubaze none igihe umungaha mu Burundi tuzi yuko umunyeshuri ashobora kwiga na kaminuza akayirangiza agashobora kumara imyaka 5 atakazi afite arigera anaronga none wumva iyo myaka yose ni yahera basanga n'umuntu arazashobora kuzokwitaba imana nako iyo ngurane abazuba baramuhaye atarayirira none izo kirikwa gute ama ikindi nacyo nagira sabe nk'abanyeshuri nuko abo boba barahagaritse ibyigwa yemba nabo subira ku ishuri kuko umukuru w'igihugu yarinze abishyira abishinga nk'itegeko kabisa nakugarariza ahubwo mbona yuko botubahiriza hama bakajya inama n'ingingo ibyo bazovugana bakavugana bari ku murimo urakoze
murakoze Sabiyumva ikibazo cawe nibaza ko Mushane Gaspar banyahimbona yamaze kucishura cerekeye cyane cyane ukuntu abanyeshuri bashobora kuheza batagira akazi ico ni kibazo Alice yabajije hanyuma turamuha kanya agira ico avuze kukama umute abanyeshuri ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Augustin mwiriwe neza muri hehe
ego ndi hano i Kigali
urafite ikibazo urafite icyumviro
ego nakomba shimira cyane umubere ukuntu ari karagerageza gutanga intumbero n'umuco na cyane cyane ku bibazo abanyeshuri ba kaminuza bafise ariko mfise akabazo nagomba ndamubaze kavuga ati none ko biriko bigenda umenga bimera nabi na cyane cyane kunyifato y'abapolisi kunyifato y'abajejwe iperereza bagenda umwanya n'umwanya bafata abanyeshuri bamwe bamwe barongoye abandi ni igiki none leta yo kwitega kugo rwaruka muri kazunza
urakoze Augustin ku kabazo mu isanzwe no kishuko kwishugwa neza cyane cyane nabo bajejwe kubaba ikora baza cyane bafata abanyeshuri ariko reka turamuha akaryo nabo nyene agira icyo bivuze ko Gaspar banyankimbona mushobora gutangura ku cimbura cyashikirirwe na Sabiyumva mu cyumunja no kuri icyo kibazo cha Augustin kivuga ko leta none yo biriko yereka akarero akahe ugwaruka mu gihe abanyeshuri bariko bafatwa n'ipolisi eka nawe iperereza munduwe ku ijambo
murakoze cyane kandi na domashimire Sabiyumva kuri ako kamo ateye abanyeshuri nanjye ngira ngo naza kubigaragaza ko ariko nagomba subire ndamwunganire mvuga nti abo banyeshuri koko nyamba bibaza yuko baje kwiga ibaze koko bige hanyuma nta kibazo kidatore umuti iyo abantu bari hamwe mugabo kidufatanya nako kazi nyene donko aha ndamushyigikiye koko abanyeshuri nibaze bige hanyuma kuri iki kibazo yavuze cy'ingurane avuga ati none umuntu aguranye arashobora gufata yarishije nibyo na biriya iyo bijya hose nkuko namwe nkuko nishuye uwavuze imbere yiwe icyo kibazo tubaza wakiriye amahera ahubwo icyo ni kibazo ngira ngo cyotomo kwa n'uya tanga muri icyo gihe rero nkuko nabivuze nibitonde hazojyaho amaordonnance ministeriere azotegura neza byose ukuntu bizogenda uyu Auguste ari Kigali ati none leta iri gitanga akarera kahe mu gihe abapolisi bafata bashyikiriza ibyiyumviro nta n'ukuri nagomba Auguste ndamumenyeshe yuko muri iyi kaminuza dufite abanyeshuri baba 11 kandi muri abo banyeshuri ababa ngaha bona uvuga nti turakurikiranira hafi baba mu ndaro ntibarenga 3,000 yumvikana ko abo bandi baba mu makartie hariho n'abakora utuzi two kubasahiriza basanzwe basereza mu burare bagira ibi na biriya urumva rero tugira n'imana kandi aha nta numwe ara arigera hazo taracyana imyaka 18 yumvikana yuko abo banyeshure n'abanyagihugu mu bandi iyo hagize yuko baba bari n'ico bakoze baraheza bakabibazwa nka kugira umunyagihugu wese ashobora kwibaza
akabinonga rero duce dusozera amakuru yacu uno mwanya mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur Bill ari kumwe na Facile abafashije muhinga bw'ivyuma kuri micro ya Lidiana ni nahazwe mugira umunsi mwiza.